Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaraye ashoje inama y'umushyikirano ya 19 i Kigali, yagaragaje ibibazo igihugu gifite mu iterambere.
Kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame. Bamwe mu banyapolitiki bari mu Rwanda batatumiwe bavuga iki kuri iki kibazo n'ibindi President Kagame yibaza.
Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo haba bamukuriye cyangwa se ubwo gucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye.
Uyu ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire w'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Mu Burundi, abahuza bo ku mitumba bamaze amezi 7 badahembwa, naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 yashyizeho inzego nshya z'ubutegetsi mu bice igenzura. Aya makuru ni mu kanya gato ku buryo burambuye, ariko tubanze twumve amakuru yo hirya no hino ku isi Diane Nininahazwe yaduteguriye.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika, aho Mali yarayisozereye ibikorwa byo kurondera abantu boba barahitanywe n'umusozi bariko barimba inzahabu ahitwa Kangaba, ni mu karere ka Kulikoro kari mu manuko bw'ico gihugu. Ibiziga bimaze kuboneka ni 73 gusa. Abajeje intwaro yahabereye iryo sanganya bakeka ko ikirombo cari ko gicukugwamo inzahabu carimwe abantu barenga 200. Witwa Umar Sidibe akora mu gisata cyo gucukura ama uye agaciro hahabereye iryo sanganya, yabwiye amenyeshamakuru ati habanje kumvikana induru nyinshi mu nyuma isira jugumira nk'irimo nyamugigima. Ibikorwa byo kurondera bahitanywe n'iyo sanganya vyaheze. Ubushikiranganje bujejwe vy'ubutare n'agataka muri Mali butangaza no makuru bwarinze kuvuga igitigiri cabaguye muri iryo sanganya, bwavuze gusa ko ari benshi. Isanganya yabaye ku munsi wa 5 w'indwi iheze, ariko abajejwe intwaro baza gutangaza makuru yayo ku munsi wa 2. Ikibanza cariko cimbigwamwo inzahabu nticemewe n'amategeko. Isanganya nkizi zirakunze kuba muri Mali, igihugu kiza ubwa 3 mu bifise inzahabu nyinshi ku mugabane wa Afrika. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Ghana abantu 6 bagirizwa kuba barahatwe guhirika ubutegetsi mu 2021 baciriwe urubanza rwo kwicwa bamanitswe. Abo 6 barimo abasirikare 3 bompi barahakana ivyagirije vyose bege kwako. Sentare nkuru yafashe ino ngingo muri Ghana ivuga ko ifise ivyemezo birimo n'ibiyago vy'amatelefone vyerekana uruhara rwabo mu guhakwa guhirika ubutegetsi. Bagiriwe n'icaha co guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Victor Adaudu, umwe mu baburanira abagiriwe n'icaha, yavuze ko ikigiye gukurikira ari ukwitura sentare na inyuzwa ya Ghana muri no dosiye. Ariko ubutungane bwa Ghana bwambitse izera abantu 3. Uwa mbere ni Benjamin Argozo mu 2021 yari mu ndongozi za polisi muri Ghana. Samuel Kozo Gamedi nawe afise ipete rya colonel mu gisirikare. Seydou Aboubakar akaba umuofisiye w'ipete rya kaporali. Abejejwe bose bashimye ahina yashize, bavuga ko bahimbawe no gutunganirizwa, kandi atakundi vyari kugenda kuko kugabo bari baremetswe inkoni shushe. Umucamanza mukuru yasomye urubanza yavuze ko ingingo ubutungane bwafashe ishemeye, agira ko yibutsa ko ibwirizwa nshingiro rya Ghana ritegekanya igihano c'urupfu kwagiriwe n'icaha co guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Urubanza rwo guhemukira igihugu muri Ghana rwaheruka kagucibwa mu 1963 igihe president wa mbere yatowe biciye muri demokrasi Kwame Nkrumah yavanwa ku butegetsi. Ubwa nyuma naho umunyororo yanyonzwe nyuma yo gucibwa ubwo gupfa muri Ghana hari mu 1992. Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Irani itangaza ko yiteguriye gufasha Niger kurengera ingaruka z'ibihano yafatiwe n'amakungu kubera itembagazwa ry'ubutegetsi. Mu nama icegera ca mbere c'umukuru wa Irani Mohamed Mokber yagiranye n'umushikiranganji wa mbere wa Niger Ali Mahamane Lamine Zeine yamubwiye ko Irani iteri vyatsi ico yita ibihano bigayitse vyabo Irani ivuga ko batwaza igitugu bafatiye Niger acayongera ko ati nankeka tuzobasangiza ubumenyi n'uburambe dufise kuri iki kibazo. Irani iri mu bihano biremereye vy'amakungu harimo Amerika kuva mu 1979 bimwe muri ivyo bihano ariko haraho muri kahise yakoresha urwenge ikabizunguruka. Niger nayo yashizwe mu bihano biremereye vy'ubutunzi nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi bwa President Mohamed Bazoum mu kwezi kwa ndwi ko mu mwaka uheze. Vice President wa Irani yakeje Niger ayibwira ko yashinze leta yigenga. Umushikiranganji wa mbere wa Niger yaciye asubiza ati Niger iranyotewe kunagura imigenderanire na Irani. Imigenderanire yacu yari maze igihe igoyagoya. Abategetsi babiri baciye basinya amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye birimo ivy'umuyaga nkuba, amagara y'abantu n'ubudandaje. Amasezerano yasinyiwe iteraho ku murwa mukuru wa Irani aho bahuriye. Umushikiranganji wa mbere wa Niger imbere yo kugendera Irani yari yaciye i Moscow mu Rusiya aho indongozi z'ico gihugu zamwijeje kugwiza imfashanyo mu vya gisirikare. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP risesangura rivuga ko kimwe n'Uburusiya na Turkiye, Irani yakumiriwe n'ibihugu birimwo ivyo mu burengero iri kirondera ingene yunga ubucuti n'ibihugu vyo muri Afrika. Mu mezi aheze indongozi za Irani zumvikanye zivuga ko zishigikiye abahiritse ubutegetsi muri Mali, Burkina Faso na Niger. Mu kwezi kw'icenda ko mu 2023 president wa Irani Ibrahim Raisi yaragendeye Kenya, Uganda na Zimbabwe. Tuce tubandaniriza kuyindi migabane ishamwe igihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN canke NATO mu mfunyapfunyo ryaraye ritanguye imyimenyerezo ya gisirikare. Iyi myimenyerezo ya OTAN niyo ikaze gusumba iyindi yose yakurikiye guerre froide, imishamirano hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'icahoze citwa umwe bw'abasoviet. Ubwato bw'intambara bwa Amerika buri kwibendera rya Amerika gahagurutse ejo kwa gatatu buzoca mu ibahari ya Atlantique buje mu bihugu bitandukanye vya Buraya biri muri OTAN. Ishamwe rya OTAN rikavuga ko muri rusangi imyimenyerezo izoba irimwo abajeje umutekano bagera ku 190 hazokoreshwa ubwato bw'intambara bugera ku 50, indege zigera ku 80 n'ibiduga vy'ingwano birenga 1,000. OTAN ibandanya kuvuga ko imyimenyerezo izomara ukwezi kose izobigamije gupima inguvu n'ububasha bwo kwivuna umwansi ariko na cane cane kwerekana ubumwe buri hagati y'abanyamuryango ba NATO, inguvu z'ibihugu bigize iryo shirahamwe n'ishaka ryo gukingiranirana umutekano. NATO igasigura ko imyimenyerezo inagamije no kwiga ingene ibihugu 31 bigize vyo kwivuna ibitero vyabo iryo shirahamwe gita abakeba nk'uburusi. Imyimenyerezo izobera mu mazi, mu kirere no ku butaka. Izobera mu mihingo itandukanye y'abya Amerika yo mu buraruko, eka inabere no mu bihugu biri muri NATO bifise imipaka yegeranye ni Uburusiya.
Diane Ninina hazwe urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri rubuga rwa internet www.radioyacu.com kandi mudukurikire no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yaraye ishoje imirimo yayo i Kigali. President Paul Kagame yasabye abategetsi batandukanye gukorera hamwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa uri i Kigali.
Asoza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yagenze neza no kurusha n'izindi zayibanjirije. Perezida Kagame yongeye kwibutsa abategetsi bagenzi be ko bakwiye kwitandukanya n'umuco wo kuba abanyamwigendaho mu kazi.
Icyambere, bari sisitemu kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane
Iyi nama y'umushyikirano itumirwamo abayobozi b'ingeri zitandukanye z'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, akurikiye Kadarfa Umurinzi, ntiyatumiwe. Gusa ntiyanabuze kuyikurikira mu bundi buryo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere Perezida Kagame akebura bagenzi be, ariko ntabona impinduka.
Ikibazo ni uko abantu bakora nta bwisanzure bafite. Igihe tuzaba twubatse igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akabaze ko ari mu nshingano ze, natazirangiza hari urwego rubishinzwe ruzabimubaza, icyo gihe bizakorwa neza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo, haba kwamukuriye cyangwa se ngo mucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye, bagakora basa n'abagendera ku magi.
Perezida Kagame akavuga ko badashyira hamwe mu miyoborere bakigaragara no ku mugabane wa Afurika muri rusange, aho biyambaza abanyamahanga ngo babafashe muri buri kimwe. Kuri Perezida Kagame hari impinduka zikenewe,
ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyisha u Rwanda, icyo cyisha Afurika, icyo kitwishe. Niyo mpamvu mwe ntimuruhari ku ntimugeraho muruhe mwebwe abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi iyo bagirira imbabazi mu rwayi.
Ibyo kutita ku nshingano ku bategetsi bagombye kudaterera nabo bashinzwe, mu mvugo iziguye Perezida Kagame yabaye nk'ukomoza kuri bagenzi be Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Congo. Avuga ko abaho kwita ku bibazo bihangayikishije ibihugu byabo birirwa bivuruguta mu bibazo by'amoko bitagira icyo bifasha.
Some of these leaders some of whom I was referring to yesterday.
Bamwe mu bayobozi ejo natangagaho ingero bakibereye nka kera hahise, abantu bayoborwa ndavuga kubona abantu muri iki gihe baheza inguni batekereza iby'amoko nk'inkingi ya mwamba yagombye kuyobora politiki ku by'igihugu gikeneye gukora, iby'abaturage bakeneye gukora ubwabo bidasubirwaho n'uburwayi. Twarangiza tukajya hanze tugatangira tugatakamba, twebwe abanyafurika murabona iki gihugu, nibyo wemerewe gutakamba, ariko ugomba gutakamba mu kuri.
Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims.
Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabwiye urubyiruko rw'u Rwanda ikinshasa ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mvugo iziguye Perezida Kagame yatanzeho igisubizo.
You have your people, your own people barely making ends meet.
Ufite abaturage bawe babona ubufasha mu buryo butoroshye, bambaye ubusa ku mihanda, barashonje, nawe ukaburi hariya uvuga ngo urashaka kuza ukigisha u Rwanda icyo gukora cyangwa kugira icyo uhindura mu biri mu Rwanda, witwaje iki? Ntacyo uriho, bidasubirwaho ntacyo. Ikibabaje si urugero rumwe, birasa n'ibya rusange ku bantu bitwara batyo basigaye inyuma ku bwabo bafite ikintu niba barakibiye, niba baragihawe cyangwa barakibonye mu nzira z'uburiganya, noneho uyu mufuka wabo wuzuye ikindi gice cy'igihugu cyabo abaturage nabo kwigira mu kuzimu. Ibyo ni ibyo tubona hirya no hino. Mu mwanya wo gutekereza kugira ibyo uhindura mu Rwanda, kuki udahindura ibyo mu gihugu cyawe?
Mu gusoza iyi nama y'igihugu y'umushyikirano hirya no hino mu Rwanda no muri diaspora, humvikanye gushima gahunda z'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Hari ndetse n'ibibazo bikibangamiye abaturage. Uyu yari kuri site ya Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.
Dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije. Aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bw'ijana 38 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza nyakuba Perezida wa Repubulika, byadufasha kuroza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda.
Kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi byavuzwe n'ibitavuzwe, umunyapolitiki Ingabire Umuhoza hari uko abibona.
Nk'uko bisanzwe nyine inama ihuza abantu batekereza mu mujyi umwe, byaba byiza bagiye batumira. Ntatwe dufite ukundi tubona ibintu kugira ngo abantu babwizanye ukuri, barebe ibibazo birihe. Nk'ubu nababajwe no kubona batavuze ikibazo kijyanye n'isenyuka ry'imiryango, uko ingo zisenyuka mu Rwanda. Ni ikibazo bagombaga kuvuga bakivuzeho mu mushyikirano washize. Uyu munsi nanitegereze kumva ko bakivuga, ese ingamba bafashe hari icyo zatanze? Kandi bigaragara ko ntacyo zatanze kugeza uyu munsi.
Muri iyi nama batangaje ko abashinzwe kunoza imyanzuro iza kuyifatirwamo bazayigeza ku bayikurikiye mu gihe kitarambiranye. Ni inama ngarukamwaka ibigomba gusuzuma uko iterambere ry'igihugu rihagaze, iniyemeze izindi n'izindi ngamba zirambye z'igihe kizaza. Eh bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Mu Burundi abavanywe mu byabo kubera ubwicanyi bo mu bwoko bw'abatutsi muri komine Rango mu 1993 barasaba leta kubaha amashanyarazi, amazi n'imishinga y'iterambere nk'abandi baturage bose basanzwe. Naho umusitanteri wa Rango arabasaba gusubira ku mitumba yabo iyo baje bava kugira ngo bahabwe ibyo bifuza. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayigezweho na Thierry Vendayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda.
Abo banyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze inyuma y'igandagurwa hajya President Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'Abarundi. Banahunze kandi kubera ko bahigwa buhongo na bene wabo bo mu bwoko bw'abahutu. Inyuma y'imyaka 31 abo bateshejwe izabo bavuga ko badafashwe kumwe n'abari mu mihani wabo kandi ko bataronswa amazi n'umuyagankuba nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Chambere mu buzima ntamazi ariko igipoto yagarukira ngaho kwishura nzi hose mane y'umuntu nibombo kujya kwibujumbo none twebwe ntitarabarunda ngaharamba amatandatu hayane yose basitaguye itiyo bagiye bazitwaye
yego n'ukuri amatara n'amazi kuko twari twari dufise amabombo hari hari amabombo atandatu ahaguru hakaba yandi mbwa bace bayadutwara kwene baturabiye natwaduhe turabarundi nk'abandi turi he nk'abandi.
Abo bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bavuga kandi ku butegetsi bwa komine Rango bwabibagiye mu migambi y'iterambere bakidoga bavuga ko hafashwa gusa abasangwa nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika
ko nk'ibintu by'amashirahamwe azana ibintu by'ibitungwa na cyane nkaziya za produits za paivabe zarigeze gutanga ibitungwa ino mwirango eka no kumutumba abanyabwe yari abafise ariko twebwe ngaha ayi nta numwe bigeze aho ico gitungwa ngaha muri site nta muntu numwe kuviya migambi bahitegurwa na leta araronka inkoko cyangwa gwakwavu tureke ninka twe tugasaba leta yuko dufata nk'abene gihugu nk'abandi ikabona yuko twebwe ikibazo twagize atari twebwe twaciteye hame kadufata mu mugongo mbere cyo kuri abimbaza numva nshambabara.
Mustaneri wa komine Rango avuga ko azi ko abo banyagihugu bateshejwe izabo hari ibibazo bibugarije nk'uko abisigura. Deusi babahuku bwabo ni mustaneri wa komine Rango.
Cyo turakizi mugabo twebwe ahanini twihutira abo babahungutse kusanga bafise aho batera ubwatsi ibyo bitungwa bigashobora kubaho aho bubakira ibyo bitungwa nayo iyo masite basanzwe babamwo harimo n'amatati usanga umuntu afise inzu atano mu kigo cy'ukuratahane uko bubakira ibitungwa atanahane birimira ibyo byatsi.
Uwarungoye komine Rango na kinda sababu banyagihugu batayizabo kuva mu mwaka w'1993 kugira ngo batere imbere nk'abandi Barundi na cane cane abamaze guhunguka nuko basubira iyo baje bava kugira ngo baronswe ibyo basaba.
Akamutotera abantu bakiba mu masite twabahamagarira kwitegura gutaha barabira akaroro ko bamaze gutaha ingene babayeho ingene bakize imvura y'amasaha yose gitondo umugoroba ingene mu kigo iwabo sanga ibitoke bisa neza aho bahungutse aho bashikiye ingene byo kuri babanye neza n'abandi hanyuma nabo bitegurire gutahuka.
Naho umusitaneri wa komine Rango asaba abo bateshejwe izabo gusubira iyo bahunze bava, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arabahumuriza ko atabyo gutahukanwa ku nguvu. Mu kiganiro ku Barundi no kubamenyesha amakuru mu mpera z'umwaka uheze, Evariste Ndayishimiye yatangarije abateshejwe izabo mu gwimo rwo mu 1993 ko aho bari hose mu gihugu ko leta arongoye ibafitiye umugambi.
Rero nagira ndemeshe abo bakiri mu matongo yabo murumva ko hari habamaze kuva muri ayo matongo bataka kandi maramaze kubabona abo bataragenda nabo kubera ikibazo cy'u Burundi turiko tugikora mu buntu tutariko tugikora mu kwihorana mu kugira inzigo murumva yuko turiko turafashanya twese kugira ngo gitore umuti abaja mu mwonga bavuga ngo sinova kwibaranje mu mwonga twebwe ubutegetsi w'igihugu nibwo buca buraba aho tushira ikigwati mu matongo ya leta bakaba baye bose.
Abo Barundi bo mu bwoko bw'abatutsi bateshejwe izabo bari muri site Rango bagera ku miryango 850 inyuma y'imyaka 31 baba muri site ya Rango baraja mu mitumba baje bavamwo gukora imirimo itandukanye nko kuyima ariko ntibashima kugumayo kubera ubwicanyi bwo mu 1993 bavuga ko bwabakomerekeje ku mutima.
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya leta warayushyizeho ubutegetsi bushya muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. ndetse no mu midugudu mikuru ya Bunagana, Kicanga na Rubare. Yashyizeho kandi na bamwe mu baministre bayo. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Claude Bambanze uyobora Societe Civile muri Rucuru, amubaza uko bakiriye icyo cyemezo cya M23.
Natwe M23 umaze gushyiraho ubutegetsi muri teritwari, ntabwo ari muri teritwari gusa, ahubwo umaze gushyiraho n'abashefu de departement bisaba nkaho ari abaministre. Umva ko ibyo mwe byo bigaragara noneho ko bamaze gufata ya teritwari, bamaze gufata ngaho ari igihugu kigabye muri Congo, akaba ngaho noneho bagiye gufata ngo ari igihugu cyabo bwite, kuko bagomba gushyiramo noneho administration, bashyiraho abaministri n'ibindi byose. Kuri twebwe nka societe civile twakomeje kuvuga ko iriya ntambara ubundi ikishaka ikigamije ni ugukata igice kimwe cy'igihugu bakakiyobora nk'uko bashaka. Bimaze kugaragara uburyo abandano batangiye gushyiraho abayobozi babo, abaministri babo, kubera ko noneho ubungubu bashaka kwigenga nk'uko banyine bariyo yari ariyo nteganyo yabo kuva na kera. Na
none se iyo uvuga yuko bashyizeho abaministiri, abaministiri bashyizeho ni bande? Amakuru twari dufite nuko bashyizeho abakuru b'imijyi nka Bunagana, Kicanga ndetse na Rubare. Abo baministiri uvuga bazayobora izihe ministeri?
Hari ibiriseri biri bamaze gushyiraho nabo mutangazo basohoye, banditse ko ibindi biri baradusohora mu minsi iri imbere, ariko bashyizeho ministre ushinzwe implantation ya parti, formation ideologique, akaba ari uwitwa Désiré Rukomera, akaba yunganirwa n'uwitwa Uzamukunda Pascal na uwitwa Jean-Louis Kulu. Bakaba bashyizeho ministre ushinze information na media, akaba ari Laurence Kanyuka. Hari n'undi bashyizeho umwungirije undi nawe bamushyizeho. Bakaba bavuze ko ibindi birasohoka nyine mu minsi iri imbere.
None se nk'abaturage bari aho ngaho muri Rucuru, ubwo butegetsi bushya mwabwakire mvuga muti nta kundi twabigenza, bagiye kudutegeka, muzabana mute, bazabategeka bate?
Uko bimeze guhera bakifata hariya hantu abaturage ntabwo bigize babyishyurira na rimwe, ni ukubura nyine aho bajya na mangirende, kuko ntabwo bafite kuvuga ngo bashobora kwigumwa cyangwa ngo babyange, kuko basanga bafari ingwate Rucuru. Ubu ngubu urabona ko uhereye nka saa kumi n'ebyiri n'igiti nta muntu wemerewe kugenda no mu muhanda. Abaturage babyakiriye batabyishimiye, ariko nk'uko nyine mbeze kuvuga nta kundi babigenza neza kuko ndahari makuru bafite, ni ukwicara bakaguma neza kuko nta kindi babakora. Ariko kubu abaturage ubwabo nta munsi n'umwe bigize babishimira iriya rebellion cyangwa ariya mebetro kuba hariya, nta n'umunsi n'umwe bigize babishimira na kumwe.
Ariko se nsobanurira kimwe, ndabumva Ijwi rya Amerika muri kano kanya, ubuzima uko bumeze aho ngaho muri teritwari ya Rucuru, aho umuyoborwa n'umutwe wa M23. Urambwira uti kuva saa kumi n'ebyiri n'igice haba nta muntu usohoka, nta nyoni b'igicaracara, ariko se ubuzima bwa minsi yose mubaho mute buri munsi?
Ubuzima ntabwo bumeze neza, kuko urabona ko ubu ngubu hari ibintu bya kidnapping byiyongereye cyane. Hari Rubare bari gukidnapa abantu, hari za Ntamugenga bari gukidnapa abantu buri munsi, hari za Gusanza nanone bari gukidnapa abantu buri munsi. Urabona ko nyine abantu babayeho nabi, hari amataxi menshi cyane atoroheye abaturage. Ubu ngubu abasore bari gufatwa ku ngufu kugira ngo mu gisirikari, bamaze babanje gufata abayobozi b'ibanze barafite abanyumba kumi bashefu de lokalite kubafata ku ngufu kujyana mu gisirikari. None ubu ngubu bari gufata ati buri nzu gutanga abasore ngo bajye mu gisirikari ku ngufu. Ubu abana baramushamba, babaye mishwira, babaye mushamba, abandi bari guhunga bakageza Uganda. Birekeye amatungo ni ukuyasorera, mbese imisoro ihambaye. Hari n'ahandi hantu usanga amasambu y'abantu bagahinga bakeza, bamara kweza bakabirukaho ngo ayo masambu nayo aba FDL bakabirukaho, hanyuma barabuka bakazana za amamashini za igrenezi bakajya gusarura mu masambu y'abantu. Uvuze neza abaturage MC babuze ahantu bahungira, babuze ahantu bajya, ko ubuzima bumwe bubayeho nabi cyane.
Ariko wowe uko ubivuga ni nk'aho abo bantu ba 23 babayobora nabi ariko iyo mvuganye n'abantu muri mu 23 bambwira ko icyo babereyeho ari ukubaha ubuzima bwiza ari ukubarinda kubarindira umutekano ibyo umbwira ko nduva bitandukanye nibyo mba numvise kurundi ruhande
bagoma kuvuga ngutyo so ushaka ko bavuga ko bayowe nabi kandi ari bo babaraho ngaho bose bavuga ngo bashaka kurindira umutekano warindirana umutekano uzana amasasu ukagasa mu bantu abantu bagahunga abagabo baba bahunga banye abantu badashobora gutembera nyine kufasa ko saa 12 ahantu abantu bari gusimbuka buri gihe buri munsi ahantu baterwa buri gihe bavuga ngo aho hantu koko ngo hari umutekano ibyo bo bavuga birabangasha bo kuko nyine nibyo bashaka gutubesha gusa mahanga ariko ibyo abantu bariho ubu ngubu za rucuro ntabwo ari byo abantu baba bavuga hari ku maradiyo turatwumva tugatukumirwa tugatangara ibintu baba bari kuvuga buri munsi.
Claude Bambanze uhagarariye Societe Civile muri Rucuru, ndagushimiye cyane kubwa kakanyu haye Ijwi rya Amerika.
Murakoze, ninjye washimiye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho imikino y'igikombe cy'ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru CAN 2023 ibera muri Côte d'Ivoire. Imikino ya nyuma mu matsinda yaraye irangijwe niyo mu matsinda ya E na F. Fidele Niyongabo aratunyuriramo aho irushanwa rigeze.
Imigwi iseruka iragihugu yose uko ari 16 yashitse muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika yaramenyekanye ejo kwa gatatu. Mu nkino za nyuma zo mu migwi zabaye ejo kwa gatatu, Namibia na Mali byarangije bifise ubusa ku bundi mu mugwi E. Ibintu byagenze nk'uko hagati ya Afrika y'Epfo na Tunisia muri uwo mugwi nyene. Mu zindi nkino za nyuma zabaye ejo kwa gatatu, Maroc yatsinze Zambia igitsindo ku busa mu mugwi F. Mu rundi rukino muri uwo mugwi nyene, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania byarangije bifise ubusa ku bundi. Nukuvuga rero ko imigwi uko ari 16 yose yunguruje muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'ibihugu bya Afrika ari Maroc, Angola, Namibia, Nigeria, Cameroon, Guinea Equatorial, Misiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cape Verde, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Afrika y'Epfo, Côte d'Ivoire na Guinea. Mu nkino zo muri kimwe cy'umunani zizoba ku munsi wa gatandatu w'indwi, Angola izohura na Namibia, Nigeria ihure na Cameroon ku munsi w'Imana, naho Guinea Equatorial izokina na Guinea, Misiri ihure na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi wa mbere w'indwi za Senegal izokina na Côte d'Ivoire, mu gihe Cape Verde izohura na Mauritania, naho ku munsi wa kabiri w'indwi za Mali izokina na Burkina Faso, mu gihe Maroc izohura na Afrika y'Epfo. Inkino za mbere za kimwe cya kane zizotangura ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kabiri. Imigwi iserukira gihugu yari izwi ko ikomeye itashoboye gushika muri kimwe cy'umunani ni Ghana na Algeria. Côte d'Ivoire yaki igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika kiriko kiraba muri iki gihe yacitse muri kimwe cy'umunani cumbagira mu kurangiza mu migwi yarangije neza mu kibanza cya gatatu. Vyatumye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri icyo gihugu ryirukana umumenyereza mukuru w'umugwi iserukira gihugu Jean-Louis Gasset n'icyegera ciwe. Yabagirije ko batafashije umugwi iserukira gihugu kuvyifatamwo neza hisunzwe amasezerano bari bagiranye naryo. Umumenyereza mukuru w'umugwi iserukira gihugu wa Ghana Chris Hutton nawe nyene yarirukanywe mu mabanga yiwe inyuma y'uko Ghana ivuye kare mu gikombe cy'ibihugu vya Afrika. Umumenyereza mukuru w'umugwi iserukira gihugu wa Algeria Jamel Belmadi we yabwiye abakinyi biwe ko asezeye inyuma y'uko mugwi udashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'ibihugu bya Afrika.
Shuti banywanye muduteza amatwi aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7. Naho guhera saa 10 murumva ikiganiro murisanga cyejo hashize. Nta telefone zanyu rero tuza kuba twakira. Ikiganiro ni ku buhanga abaganga babinonoseye bakoresha mu gufasha abantu gusubira gufatanya ibice by'umubiri, guhindura umubiri cyangwa kugorora. Nibyo bita chirurgie esthétique mu Gifaransa cyangwa plastic surgery mu cyongereza. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.